Muri iryo tangazo Episcopi Katolika bibutsa ko interano y'amafaranga iri kisabwa barundi bose bari hanze no mu gihugu kugira ngo baterere amatora yo mu 2020 na kamara makaye imirije mu kwezi kwa gatanu kuza iri kisabwa abantu bose harimo n'amashengero. Ariko mu itangazo ryabo ivyariho vya papa mu Burundi basigura ko muri Katolika ubukeneye intererano atumbera diocese kuko ariho hari uwiserukira imbere y'amategeko ariwe mu Episcopi. Musenyeri Joachim Ntahondereye umukuru w'inama nkuru ya Episcopi Katolika mu Burundi yasomye iryo tangazo amenyesha ko batewe amakenga n'ingene iyo ntererano itangishwa.
Turatewe impungenge n'ibyo tubona ku byerekeye iyo ntererano. Hari abantu baturubikwa bagahatirwa guterera kabiri gatatu kandi benshi atana mikoro manini bafise. Byongeye kubera ko umugambi wose uhambaye umuntu abanza kuharurira ibyo abona wotwara, kwiyumvira yuko byobaye byiza ababishinzwe babanje gutomora uburyo bukene uko bungana bakavuga n'ubumaze kwegeranywa uko bungana bagaheza bakerekana uburyo bugikenewe.
Inama nkuru ya Episcopi Katolika inasigura kandi ko mu Barundi bariko batangishwa amafaranga ku giti cyabo abenshi muri bara Katolika
ari intererano isabwa ku rwego rw'igihugu. Abepisiopi baraja hamwe mu nama yabo bakarabira hamwe icyo boshobora guterera bakurikije akarangamutima k'Ekleziya kubumwe. Ni byiza kandi ko abantu bategera ko umuryango w'Ekleziya Katolika ugizwe na benshi muri abo nyene basabwa intererano. Uburyo ukoresha mu guterera nta handi ubukura atari muri abo bene wo nyene basanzwe bariko baraterera umwumwe ku giti ciwe.
Umugambi wo guterera amatora watangajwe na President Nkurunziza ku itariki ya mbere ukwezi kw'indwi umwaka uheze hibukwa imyaka 55 uheze Burundi bwikuye ko intwaro bakava amahanga. Ku itariki ya munani ukwezi ukurikira yaciye atanga karorero aja mu ntara ya Ngozi havukamwo mu buraruko bw'igihugu gutanga intererano yiwe ya mbere.
Twatwanje kurinda ngo ukwezi guhere ku mukwindwi twatwanze twisuganye dutanze intererano ubwa mbere imiliyoni zitanze amafaranga amarundi kandi gutanga intererano nk'amatora ibintu byerekana umutima gukunda igihugu. Iyo abantu bazanye imfashanyo vuye hanze nabo baca bazana twinshi basanga batanze intererano bashaka yuko uko bashaka ko amatora aba ariko bijyana n'umufuko wawe batanze.
Uwo mufuko gushika ubu nk'uko Episcopi Katolika babivuga nta uramenya ukungana ukenewe mu itunganywa ry'amatora. Gusa mukuru w'igihugu wahumuriza ko amahera aramutse abaye menshi ayazosigara azoja mu migambi y'iterambere.
Nitwaronka amafaranga ahagije gutunganya amatora yasigaye katubasigaye azofasha kwirinda imigambi y'igihugu.
Ku itariki ya 23 y'ukwezi kwa gatatu guheze umuvugizi w'ubushikiranganji bw'ikigega ca leta Desire Musharitse yashikirije ko uburyo bumaze kwegeranywa burenga imiliyaridi 2 z'amafaranga y'amarundi. Hari mu kiganiro cavugizi b'inzego z'igihugu. Amwe mu mashirahamwe yigenga n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bariyamirije akatari gake itangishwa ry'interano y'amatora basigura ko iho nyango bwigenge n'agateka k'abarundi kandi ko nayo matora dahumuriza bose narijya imari zatewe nayo mu 2015 zitaratorerwa umuti. Tasine Sibomana n'umwe muri bo.
Igihanze Barundi ca mbere cyo kwiyumvira ka butegetsi n'amatora mu gihe tuzi ko nayo mu 2015 icyo yavyaye akarambaraye n'ubu tutarakavamo. Mbere yo kwiyumvira amatora kwari kubanza kwiyumvira ingene dutorere inyishu amagume igihugu kirimwo kubera amatora mabi yabaye mu 2015. Ibyo navyo nta handi bizoca atari kwemera ibiganiro bidakumira binyaruka kandi bigashika ku muti urama w'ikibazo cya politiki cyatewe n'amatora mabi 2015. Amatora turazi ko mpera n'imperuka azoba ariyo inyishu ya nyuma yo kuva muri aka kaga twashyizemo n'amatora mabi 2015. Nibyo rero byategerezwa kuraza ishinga abategetsi b'ubu.
Ariko hari n'abandi banyepolitike n'amashyirahamwe yigenga bashyigikiye uwo mugambi bemeza ko waje mu ntumbero y'ukwerekana icyo abarundi bashoboye aho kwama bazenze iminsi yose. Eroje Urikaneza, Nairobi, Ijwi rya Amerika.